Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www radio yacu vewa@gmail.com. Iyi ni kibanza cyacu cha internet. Mukanya murakurikira ikiganiro muri sanga yamara twashaka guhera ku makuru ariko yerekeye ibiganiro byahuza abanyepolitike b'abarundi byarangiye uno munsi kuwa mbere yarusha muri Tanzania. Mugenzi wacu Pierre Clave ni inkuru tumufise muri umwanya ariko tukuro turamurondera ku telefone kugira atubwire kugene ivyo biganiro vyahirahejwe mukanya rero gatoyi
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mugenzi wacu rero Pierre Clave niyo nkuru yakurikiranye iherahezwa ry'ibiganiro byahuza abanyepolitike b'Abarundi byarangiye no munsi wa mbere yarusha muri Tanzania. Turamunose ku murongo wa telefone wiwe Pierre Clave.
Mwiriwe neza.
Ivyo biganiro byarangiye gute?
Ibiganiro bejeje kurangira mu kanya byarangiye nko mu masaha 6:30. Yarangiye muhuza Matasi ya Barundi Benjamin Mukapa ababwiye ko arangije akazi kiwe kandi ko yibaza yuko yari yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo Amatati mu Burundi ahere naho atabishitse ko akaba yavuze ko rero agiye guha icegeranyo umukuru w'igihugu cy'u Buganda yari kagutamu 7 ariwe muhuza mukuru hamwe n'inama y'abakuru b'igihugu twamubaje ko ashobora kuzobananya n'umuhuza nawe atubwira yuko atabizi neza ariko ko yifuza kurangiriza akazi kiwe ngaha ariko reba atavugana na leta bose bari ngabo bavuze bati umuhuza aratanze imihoho nyabuna ubumwe bwa Afrika dutabaze muduhe uwundi muhuza ashobora kudufasha gutorera umuti Amatati hari mu gihugu.
Avuze rero ko arangije abantu bibaza ko ari kihe kizokwirikira.
Avuze ko arangije abanyepolitike bari hano bavuze bati nyabuna umuhuza atanze imihoho hasigaye ko turonka abandi bahuza bashasha ari nacyo basabye ku bumwe bwa Afurika bwogerageza bukabafasha. Igikurikira ni uko umuhuza atanga icyegeranyo mu nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko yimirije mu mpera z'ukwezi kw'11 ari kumwe n'umuhuza mukuru Yoweri Kaguta Museveni atwara igihugu cy'u Buganda.
Urakoze udukurikiranira hafi iyo nkuru mu makuru yacu ari imbere uraza kuduha idonido yari mugenzi wacu Pierre Clave niyo nkuru ari Arusha muri Tanzania. Urero ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. ukurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umuryango w'ibihugu by'Iburaya warabandanije ibihano bafatiye Burundi gucika ku itariki 31 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka uza w'2019. Iyo ngingo yafashwe ku itariki 25 z'ukwezi kw'icumi. Ibyo bihano birimwo kuziririza Abarundi bane gutembera mu karere k'umuryango w'ibihugu by'Iburaya, birimwo kandi gufata amatungo yabo Barundi bane, ibikorwa byabo bivugwa ko bigeramiye demokrasi kandi ari intambamyi mu mugambi wo gutorera inyishu ibibazo biri mu Burundi. Ivyo bikogwa birimwo ubwicanyi, gukandamiza abanyagihugu n'uko kokeza ubwicanyi n'ukundi guhonyanga bikomeye agateka ka muntu. Umuryango w'ibihugu by'Iburaya umenyesha ko kubera atacahindutse kubijanye n'abo bantu bane begwa, niyo ngingo vyatumye ugo rwego rubandanya ibihano rwafatiye Burundi. Umuryango w'ibihugu by'Iburaya ubandanya kugira impungenge zikomeye ku kugena ibyerekeye agateka ka muntu mu Burundi vyifashe. Uwo muryango uvuga ko bigiramira ugusubiza hamwe kw'Abarundi amahoro n'ubutungane. Umuryango w'ibihugu by'Iburaya ushimikira cyane cyane ku bwicanyi ndengerabutungane no guhagarika abantu mu buryo udakurikije amategeko bibandanya mu Burundi. Kuva uruhagarara rwa politiki rutanguye mu Burundi, umuryango w'ibihugu by'Iburaya wamenyesheje ko ibiganiro bishikana kukumvikana hagati y'abanyepolitike hisunzwe amasezerano ya Arusha yo mu mwaka w'2000 nibwirizwa shingiro, ariyo nzira yonyene izoshikana ku nyishu y'ibibazo bya politike ku nyungu y'Abarundi bose. Ingingo y'umuryango w'ibihugu by'Iburaya y'ukubandanya ibihano wafatiye Burundi bibaye mu gihe leta Burundi ititavye ibiganiro bihuza Abarundi. Ivyo biganiro bikaba vyarangiye uno munsi kuwa mbere yarusha muri Tanzania. Bibaye kandi mu gihe leta Burundi yahagaritse ibikorwa vy'amashirahamwe y'abagira neza y'abanyamahanga akorera mu Burundi. Mu kiganiro muri sanga twatumiye Faustin Kumana yoboye ishirahamwe Parsem rijejwe gukangurira Abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira abashike ku iterambere rirama ari Ibujumbura mu Burundi. Twatumiye kandi Innocent Bano, umuhinga mu vya politiki ari i Bruxelles mu Bubiligi. Ndabaramukije batumire.
Mahoro.
Dutangurire kuri ibi biganiro vyahuza abanyepolitike b'Abarundi yarusha muri Tanzania vyarangiye uno munsi kuwa mbere, aho mumenyesha makuru wacu Pierre Claver yaduhaye idonido yatubwiye uko vyagenze. Ntangurire kuri wewe Faustin, wumvirije iyo nkuru ko Mkapa yavuze ko arangije akazi kiwe kwa zoha icegeranyo mu 7 asanzwe ari umuhuza mukuru, mwavyakiye gute?
Nibaza katwe ku muntu yo vyatwavyakiranye nyene uyu mubabara, kuko urumva igikorwa catanguwe co kuzanira amahoro Burundi, co kugira Burundi busubirane ituze, umwumvikano, ico bita cohesion nationale mu gihugu, kuko vyo n'ibintu vya mbere ngombwa kugira igihugu gishobora no gushikira iterambere cifuza, na cane cane ko n'ivy'ubukene biba bisanzwe biba bitifashe neza mu gihugu cacu. Urumva rero ntawe reka kugira umwabara agahinda n'impungenge, kuko avuze ati jewe nari naragerageje birase barangoye bari binyini banyitaje ko ndavyifuza arabyuka cyane rese ndakirangije. Ubwa mbere hoho abahomba ni twebwe abarundi nyene cyo kitwa ibabaje, kuko wewe urumva yakadukorera siwakundeza gukunda Burundi kudusumbya, twebwe tugeza kubukunda imbere yiwe. Ingaruka nk'izo tuzibona rero ku gihugu cyacu, hanyuma mugabo umuntu akizera ati petetre kumbure ko yari umufasha w'umuhuza niyashikiriza icegeranyo inama makuru y'ugu harimo n'umuhuza mukuru nyene no mediateur we perezida Museveni, imbere yuko kumbure bazofata ingingo zindi zotuma icyo kibazo kitutako cabananiye, kuko ubundi kugira tuvuye nk'akarere kananiwe Burundi tuzumva ibizavuye muri iyo nama n'icyo uwo muhuza mukuru azobashikirije. Sinzi ko azoza amatanye n'intumbero mugabo gushika uno munsi birabaje kuko urabona ibiganiro byatanguye kuvuga mu 2015, sinzi ko mubyibuka kuva rero mu 2015 gushika mu 2018, ibiganiro bimara imyaka itatu bitarahera. Umva bidateye isoni n'ubwoba, kuko namwe vyarushangira vyatora inyishu ku matati y'indyane mu Burundi zari zihari kuva bucikukira, vyaramaze imyaka ibiri mbere wa kabiri kuratangura bisha bisa n'ibirangira mugabo rero nk'ubu imyaka itatu murabe muri zuguru ibintu bidahera. Urumva ko bitanezereye kuko ntibeza ngo biduhe iteka ni iteka ni mu Burundi.
Urakoze. Nawe bano mu byakira gute ibyo biganiro kuntu byarangiye?
Jewe uko biganiro byarangiye nibaza ko ari ibintu bisanzwe kuko igikorwa bamutumye asa nuko yari ya mu butumire yavuze ko bateruza kugira kuraba ingene abanyepolitiki boza kujya barabe iby'amatora y'2022 ku nyene byogenda bigende neza. Ntanguye kwibutsa ibyo biganiro byari bifise intumbero zibiri. Ubwa mbere ari cyo kwita vore ya mbere yari ibiganiro byabereye hagati mu gihugu aho abarundi bicaye hamwe bose bari mu gihugu. Hakabaho n'ibyo biganiro rero basaba yuko abari hanze bashobora kuza kwicara hamwe n'abandi. Bamwe biyumva ko badashobora kuja kuganirira i Burundi bakavuga ati reka tuje hanze bare tuganirira. Iby'i Burundi abarundi baricaye hamwe abarundi benshi imigambi yose bicara hamwe irumvikana ari njye byashyitse ku bintu bimwe bimwe byagiye biraba kuva mu 2015 kuko ibyabaye mu 2015 sico kimwe n'ibiriko biraba ubu. Hariho ibintu byinshi byagiye bitera imbere abarundi inyishu baradaratore inyishu ibibazo bimwe bimwe. Ibyo rero byari biri bikiri hanze yaho bita Arusha nibaza ko byari ibintu ahubwo byari byaje gutebya abarundi kuko abarundi byari bije kubasamaza gusuka abarundi mbona ko bari bafashe inzira ari inzira mu byo bari baganiye ko gusa ico natwari twizeye nuko abanyepolitike bari hanze bari gutanga akantu ico no kwita privari ku ibyo bintu ba barundi bo hagati mu gihugu bari bumvikanye ko hama nabo bakaraba ingene botaha kugira bashore kubandanya buba ku Burundi aho Burundi bugeze. Je nibaza rero ko nkuko bayabivuze adoshikiriza icyegeranyo hanyuma abo bakuru b'ibihugu bakazoraba icyo bashobora gushikiriza. Sino je mbona ko ata kintu cyafite ubwo bakirimwo ahubwo harimo umwizero yuko abo bakuru b'ibihugu bazahamagara abanyepolitiki bari hanze bagashobora gutaha kugira bitegurire amatora y'2022.
Murakoze. Reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Ciza, uratwumva?
Ndabumva. Amahoro cyane.
Amahoro. Irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Neftari.
Uhamagaye uri he?
Ni Makamba.
Ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Aya na ni icyumviro nterera.
Yego.
Yego, uko ibyo biganiro byagiye biragenda twarabikurikiranye aho na Leta y'u Burundi itashoboye kubyitaba kuko twumva yuko hatumye bajya abantu bashatse gutembagaza ubutegetsi. Kandi twumva yuko umuntu abantu batembagaje ubutegetsi ari icyaha gihanwa n'amakungu. Ese batangazwa cyane n'ukuntu amakungu yasosiyinda aba bantu bakubise kudeta hakobo bashyira imbere y'ubutungane. Yarashaka guhinga ubu Leta igihe cyose izobibona yuko abo bantu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi bazoba batumiwe muri iri ganiro yuko Leta itokita kuko baraswe gusesa amaraso menshi y'abarundi hagiyeho bijya bintu bizakuba igihugu nticyo kimaze kukimeza. Abatayigwa n'ubutungane nabo twabasaba yuko boza bakatubwira imigambi ngaha mu Burundi hanyuma tubashimye tuzobatore. Murakoze cyane.
Murakoze. Dufise kandi naze uratwumva?
Yego ndabumva.
Irindi zina naho uhamagaye uri?
Ni Nazere ndi Bujumbura. Nazere ndi wabiki?
Ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Nk'ikibazo.
Yego.
Murabona kuko tufatiye kuri ibyo biganiro biherutse kuba Tanzania naho Leta y'Urundi kitaze duwe dufise ikibazo cyo tubaza abantu bari mu politiki gushyikira isaha ko atake ntuko baditse giko kirakogwa bo biteguriye iki gukorera nk'abarundi bari sigaye mu gihugu kugira ngo izo njyane zihere ama twe icyo cyasaba Leta nayo nk'intererano ni uko yobandanya ikora ku nyungu z'igihugu hama ntikore ku masantima yaba bari hanze badashaka ko igihugu gitera imbere. Murakoze.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga aho turiko turavuga ku biganiro byarangiye byahuza abanyepolitike b'abarundi yarusha muri Tanzania hamwe n'ingingo ishi umuryango w'ubumwe bw'u Buraya uheruka gufata yuko bandanye bihano bafatiye Burundi gushika mwaka uza itariki 31 z'ukwezi kw'icumi mwaka 2019. Ngaruke kuri Faustin, iyo ngingo y'umuryango w'ibihugu by'Iburaya yo kubandanya ivyo bihano mwibaza ko yafatiye kuki?
Bo ubwambere hoho ibyo by'imigenderanire y'Iburaya n'ibihugu bya Afrika cyangwa ibihugu biri mu nzira y'amajyambere birafise ingene bitunganijwe, hari amakoro yasinywe haba mu makoro do Cotonou canke amasezerano y'Ipari birafise ingene bitunganijwe. Igihe hari ingorane zije hagati mu migenderanire bijanye n'ibintu by'agati akazi na mushanga n'ibindi ashobora kuvuga ati birahungabanye muri iki gihugu kanaka canke kiriya, birafite amateka bigenga. Rero hari igihe imigenderanire usanga itosekaye, hanyuma hari biba biriko birasabwa igihugu re kimwe n'ikiba cariyemeje ico gitegeza gukurikiza canke ivyo gitegeza gushira mu ngiro. Ibyo rero bagenda bevariwa bukebuke mu biganiro bariko baragiriranira kugira bishobore kuva mu nzira. Ibyo rero si Burundi bimaze gushikiraho nyaho n'ibindi bihugu bimaze kuba gutyo, igihambaye n'uko ibyo biganiro bibaye bigatora inyishu ushika uno munsi yongira n'ibyo babituma bingira n'ibyo biguma gutyo. Urumva mu gihe iyo nzira nyene y'ibiganiro yari imwe mu byari gutuma iryo tuza rigaruka mu Burundi, urumva muri ico gihe bikaba bitarahera. Bamwe nashobora kuti turafise impungenge kubera ibyo biganiro bitari kubiraza, ubumva icyo twovuga tuti umuti ugaruka iwacu, kuko urumva n'imigenderanire y'u Burundi n'ibyo bihugu nabyo ikayifite amategeko bigira ku murya bya Akorodo Cotonou. Mu gihe bitarava mu nzira rero intuze nitwe twangura ubwiza tukatavuga tuti none igihugu cyacu twokigira gute kugira natwe dusubire mu nzira y'imigenderanire n'ibyo bindi bihugu nk'uko ibindi biriko biragenda. Nibaza rero ko ari ibintu vyama bikunda bihora bishika mugabo kandi biratina bigahera, n'ubundi baza bizohera naho bitaba bitaheza uno munsi, kuko igihambaye n'uko leta nayo ibihari ivuga ati mu byo nsabwa mbije hakigorunugira na kahe canke kw'ivy'umuteko, kuko urabona umuntu arabareza bitaba ati wewe leta kumbure igihugu cyaba gifise impunzi hanze bakivuga abantu bahunze canke ibibazo by'agati akazi na muntu canke bya demokrasi n'ibiki ati irabakigorugira kugira bize bitora inyishu. Ibyo rero nibazara yuko ari ibintu bigenda biraganirwa uko ariko biravansa, kuko igihugu cyose kiba carasinye carasiye bya cagiye muri amasezerano y'i Cotonou canke y'i Paris kiba cagifite ibyo ciyemeje kandi biranditse ABCD ibyo gikora n'ingene biza biraraba ko byagiye mu nzira. Aho rero nta wivuga udashaka nageze gute bya byanditse ingene bitegereza kugenda. Hama ikinagira nce ngaruka ko kuri ico ca gatoyi ico cuwo segisikize mugenza tuko turagira ikiganiro avuga ngo yari taravuga ibiganiro byabira hagati mu gihugu, hari ibiganiro byabaye hagati mu gihugu by'abanyagihugu byari ibiganiro bisa n'uko bashaka gushikiriza ingorane Burundi bufise. Ico gihe baragize akaraporo ro kanyuma k'ico gihe baravuga abanyagihugu bafise ibibazo bijanye n'ubutungane n'izakate akazi na muntu n'intwari bereye n'agashomeri. Sinzi ko kwabo karaporo bagize naho hatasohotse raporo nini ingisohoke definitivi iboneke mugabo ujya arabirongoye Monseigneur Justin yarerekanye ibibazo abarundi bahanze. Ibyo rero bica bitogwa inyisho n'abanyepolitiki ko niba ari professionnel y'ivyo abanyabarundi barashikiriza ibibazo babona byufatigwa ko mugabo abanyepolitiki niba barongora igihugu niba niganira kukirongora niba aja mu biganiro. Aho rero niho rero bavuga bati akabijya kabo niho kategereza kuba kajanye n'ibiganiro niho bakabisozera kuko bari ibintu baba baratanguye. Hanyuma ikindi rero nuko icyo nasi cyo kuvuga ati warahije gushikiza avuga ati atabashaze gutembagaza ubutegetsi cyangwa n'ibiki, ibyo byari mu ngorane zadukanye nizo ngorane nyine z'indyane ziba zadutse. Umuntu aravuga ati ibi byashitse kubera mugabo nibaza iki kibazo cy'abategeza kuja mu biganiro cyari cyaratorewe inyishu. Aho leta yavuga ati sino gucana n'aba bari baragerageje bahuza bararonda, nico gituma umuhuza avuga ati je ne naragerageje, kuko aho leta yavuga ati abantu ntibashobora gutumirwa mu biganiro baragerageje bararondera abandi batumirwa mugabo kumuri iyo mitahe batayifise. Nabo rero bari Arusha ntabari bakurikirana n'imitahe, n'abari baje Arusha ejo bundi mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze abari yo bose nta mitahe bari bafise. Urumva bari kugira bwe bati bahe chance y'uko ibyo biganiro byogira ico bishitseko. En fait ni ku nyungu y'abarundi si ku nyungu y'ukuvuga ngo nakare ni twebwe inyungu y'abarundi kuko twese dufise ibibazo. Impunzi z'abarundi ziri hanze nibaza ko ari Burundi bufise nyinshi gusumba twese tumenye ko ikintu gifite impunzi nyinshi hanze ni bene wacu. urumva tugeza kutaha nabo bagasura kazi bakuba kigihugu urumva nibazera yuko agahaze karacari wacu kubisaza ntutugeza kwaramwe tugatora inyishu
yego nawe Innocent yongingo yafashwe ni numwe bwa buraya yuko bandanye ivyo bihano ku Burundi mubona ko yafatiye kuki ni kihe mubona iyo ngiko yafatiye ko kugira ibandanye. Allo Innocent? Allo? Innocent twa mutaye ku murongo wa telefone reka tubandanye. Yego uranyumva? Uranyumva Innocent?
Yego ndabumva.
Yego
ndabumva.
Yego nari mbajije namwe ico musho mwiyumvira ku iyo ngingo y'umuryango w'ibihugu by'Uburaya kubandanya ibihano wafatiye Burundi gushika mu mwakuza ico yoba yafatiye ko.
Deni baza yuko iyo ngingo ico yafatiye ko ni novuga ko ifise intumbero ya politiki. Sukubera yego nko kavuze Faustin ngo ari imigenderanire. Murazi amakore yagiye abahagati y'ibihugu bya Buraya na Afrika narabikurikiranye cyane. Nibaza ko amakoro yagiye aba kenshi na kenshi harimo imitego myinshi kuko iyo usezana n'umuntu akurusha ingufu wamushaka kwa muri kuramufukamira iminsi yose agacashiraho amakondisiyo agashiraho amapresyo murazi kigiye cyagiye cyica Afrika n'ibyo bya vita reconditionnalité usanga bashiraho amakondisiyo menshi iyo basaba gufashanya murazi muri iki gihe ibyo bita fonds ya development européenne ya igira 14 basimikira cyane ku bintu bya demokrasi n'ibintu byerekeye gateka kazi na muntu. Ibyo rero babisimikiye ko kenshi na kenshi wacu usanga bitwaza ibyo bintu akaba ibyo bivuga ati ni nk'ikigwanisho kugira tubandanye dufise igisho kuri Afrika. Mugabo urabye abanyafrika nabo nta buhara narimo bafise kugira abagisigisho kubera iburayi niho rero bitangarije kenshi na kenshi rero iyo bari ko bafata ibihano nk'ibyo kwa mabasa gushira ku mareta cyane cyane yara mareta adashoboye gushira mu ngiro inyungu zabo bagaca bateza gukoresha ibyo bihano kugira bashira ama pression kwiyo leta kugira yemere n'ibyo itari kwemera aho inyungu za ikorera inyungu zabo banyaburaya gukorera inyungu za bene gihugu niyo rero nico gituma mvuga ko ari intumbero ya politike. Uburundi bwarabyerekanye kenshi na kenshi yuko hari ibihugu bya Buraya bimwe byageze uruhara cyane cyane muri ibi biriko birabera mu gihugu cy'u Burundi. Ntibitangaje rero kubona ibyo bihano bongeye kubishyiraho yari nk'uko navuga tu forme ya pression ku biganiro bo nyine basabye nibo basabye yuko n'ibiganiro byobera yarusha kubera iki basabye ko ibiganiro byararusha kuko mu byagiye bibi Burundi abanyepolitike benshi bari ngaho ku butaka bw'i Buraya ari abo baguma bavugira baha amafinansima mu biriko birakorwa i Burundi nibo bagiye basimikanga kugira barabe ko ibyo bintu byarusha abantu bo bijamwe ibyovamwo byoba bije kuraba inyungu z'abanyaburayi aho kuraba inyungu z'abenegihugu. Nacyo gituma rero mvuga nti ibiganiro byabereye i Burundi nahagira ngo akaraporo ahubwo aragaya abarundi cefose nibaza ko akaba ari umuntu ari muri societe civile ntiyari kugaya abarundi ko bajya abarundi benshi bicaye bakayaga bagatanga raporo sakaraporo ni raporo kuko n'abarundi n'ababanyepolitike muvuga bari kwatwara igihugu barabikoreye ko ari izo ntumbero ari nacyo gituma n'imigambi iri kirabona munsi n'amahoro yagarutse mu gihugu byafashije cyane iyo raporo yafashije nibaza ko n'ibindi bizokurikira bizobandanya bigendera ku iyo raporo je rero ibyo bihano babifata nibaza ko abarundi bitobatangaza ahubwo icyo novuga nuko gusa no bwira abanyepolitike bari hanze ko bokwikomagashi bakaraba igikuru ari abo bazungu bababwira bati mugira ibi n'ibi cyanke igikuru ariko abarundi turabarindira ahubwo nimuze muduhe imigambi izo duteza imbere mu konti we mu kubaka igihugu cyacu.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Vianney uratwumva?
Ndabumva.
Irindi zina uhamagaye uri?
Kishayo ndi mu Rusaka Zambia.
Ikibazo cyangwa intererano?
Yani ni nta kibazo fise ni intererano baterera.
Yego.
Mu bisanzwe twe turumviriza ibihe biraheze ni birebire bava bagiye mu biganiro noneho urumva ko bongereje n'ibihano ku Burundi aho twari twiteze ko bigiye kurangira ahubwo akabongeye kundi mwaka mwene igihugu ahanini abari abatavuga rumwe na leta bavuga ati bari kwarondera inyungu z'umwene igihugu leta nayo ikavuga kuri kiharanira inyungu z'umwene igihugu nyene ariko abo bene igihugu niyo basagirijwe n'ubukene none se bazoza gusubira kwikora ku bene igihugu gute ku bukene bubasagirije abashomeri ni benshi ubukene bwabaye ndashe icyo nosaba rero impande zose ni uko ubwa mbere boreka gushyira imbere inyungu zabo bagashyira imbere inyungu z'umwene gihugu muto kuko byose biko biraba mu gihugu abafata ingingo zitandukanye umuntu atangura kuba victime ni umunyagihugu mutoyi n'umwene gihugu mutoyi niwe atangura kugira ikibazo cyo cyose nosaba rero agiye nk'umurundi akunda igihugu nosaba ko izo mpande zibiri ahanini zokwicara hamwe ibibazo bibatandukanye bakabikura mu nzira hama natwe abanyagihugu bato bati tukaronka amahoro ego murakoze
tubise kandi eli uhamagaye urihe irindi zina
izina rindi nitwa Bitega
uhamagaye urihe
ndi Burundi Gitega
ego ufise ikibazo canke icyumviro
jewe icyumviro nagomba kuvuga nari nsomye kuri message mbona ngo amakungu yabandanije ibigo ufatira ibintu Burundi kandi twe Burundi twe turabanyagihugu hagende umunyagihugu si niturukorera ntituri muri leta mugabo iyo bafashe ibihano bitwe ingaruka mbi ishika kuri twebwe iyo nagomba gusaba ko abo abanyepolitiki bene wacu bari hanze b'abarundi by'ukuri kuboreka kushyira agati kuguma bagira agati matare boza ngahe Burundi hama bakitegurira amatora mu Barundi bagendene wabo kugira ngo bazane imigambi twe tubashyigikire nk'uko batuba bazanye imigambi tuteze imbere nibyo nabona kabisa mu by'ukuri
murakoze
murakoze
radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga tukaba tuvuga ku ibiganiro byahuza abanyepolitike b'abarundi byarangiye uno munsi kuwa mbere yarusha muri Tanzania hamwe n'ingingo y'umuryango w'ibihugu by'Iburaya iherutse gufata ikubandanya ibihano yafatiye Burundi gushika mu kwezi kw'icumi tariki 31 mu mwaka uza w'2019 Faustin ibi bihano bibandanya niyihe ngaruka bimaze kugira niyihe ngaruka izobandanya kwibonekeza ku vyerekeye ubutunzi bw'igihugu n'ubuzima bw'abanyagihugu
musanzwe ibijanye n'imigenderanire y'igihugu bya Buraya n'ibihugu bya Afrika byafise ukuntu byanditse sinibaza rero amateka bigenga sinibaza yuko turiko turavuga na Inosa yumva ngo aratangaye ngo hari ibihugu bikomeye cyanke bituye izo rero ntasa n'ubabiza ari ko ari ibihugu biteye imbere n'ibindi bikiri mu nzira y'amajyambere batwa n'imigenderanire bigiranira n'ibyo byose by'imfashanyo biza ko hari ibihugu bikenera yuko bishikira uburyo bishobora kwiteza imbere bitarinze kuvunwa n'amadini maremare y'umurengera ibyo n'ibintu rebe hari ingano isuko bigango tubiyinjore niko bimeze yihambaye nuko naba uzi muri iyo bigendera bagenda barabati kubera ibihugu bya Afrika byigeze gutsinda ikazwana n'intwaro zibiza karenganyo n'iki tusa harazi neza yuko ibyo bihugu bishobora gushyira icyo bifashije kugira igihugu bya Afrika bigere bitera imbere muri izo za demokarasi yari bishyashya kuva bironse nta y'ukwikukira no kugira amasezerano y'Arusha ya mbere aboneke uwo nsarakuramubwira ibihugu vyabura vyarafashe ico gihe igihe hose hakiba makude tamwino nani sisi kwa kuri babuya vyarafasha kugira abarundi bagiye Arusha baganire sinzi ko kwita gihe baca bareka bati muri za 1996 ati abarundi ni mwimenye sinzi ko twari kugera aho tugeze uno munsi nibaza ko abantu reka kuza baribagira ninguga kuko igihugu kirafise kahise ngenda kirakura ni n'abandi nyine bagenda barafasha kijya gihe byaragize batutse baragenda baravuga bati nimuje mu bigani yarusha mugire gute musubiye mu ntwaro rusange mugire iki nibaza ko ico byafashije rero kandi nta gihugu kiki cevuri wa kwisi ko muvaze clo igihugu ku yisi ni mondeliza tugu bira komunika birabaho nta gihugu gishobora kwiyugara na cyonyene ibyo rero kandi ama amiko na y'u Burundi arazwi ntibuza kuyahindura uno munsi ugiye ukaraba ingene kuva mu 2005 canke naka kuva mu 1993 gushika mu 2005 ingene umwimbure warasubiye inyuma hafi 30% mu byegeranyo biruka gusohoka iwo mugabane wa Buraya ndetse n'ibindi bihugu biri musho bitaba bayere bafashe Burundi kandi hari bwo bari bafashije muri za CSRP na za CSRPD umbe nawe bitari byafite punte nko abantu bavyifuza mugabo rero n'ubu Burundi burakishakenera abantu babufasha niyo bwiugasoma muri budget sinzi ko arabisomeye no sasanga yanditse ko muri budget ikintu ca mbere bakenera ubu unyi ari imfashanyo araza ndamwereke muri budget y'ubu unyi bakati no préférer les dons izo dons rero zifashanyo sinzi iyo zizova muri Afrika cyangwa zizova he zirafisho zigeza kuva ari bihugu n'intuze iyi bitegeza gufasha ibindi kugira ibyo by'ubutunzi bizamo inacho bituma n'ejo bundi giharanshijwe hatangujwe umugambi w'iterambere bavuga ko plan national development haravuze amafaranga akenewe ni menshi cyane miliyari 2020 imeriyari 2020 y'amarundi n'amafaranga menshi cyane Burundi butegeza kwiyugurura mu migenderanire n'ibindi bihugu sibwo bwonyine rero nibaza yuko igihe ibyo bihano bibandanije ya mikoro vya bwa buryo bukenerwa bareza bagasubira hasi ugatusanga rero iterambere ko risubira inyuma ariko nta nkankaro k'amafaranga bakenewe no muri bije zaheruka wabona neza yuko hari igice kinini cyatuma Burundi bugira bwizamu hategeza kubanza kuboneka imfashanyo imfashanyo ni uko kuntu umuntu aronka nka credit kunyunga itavuna cyane bakurusha kubera ubutaragera igihe ushikira ico bita kuko di marche ni wafuza kwa kama deni kwa marche finance sanga zimbye cyane ibyo rero ni ibintu bigera birakugwa bukebuke zero yuko twotegeza kumva yuko turi kwisi nk'abandi kandi su Burundi busa nibindi biriko biringa kandi bigera bitera imbere kandi bikurikiye bikiye muri izo nzira y'imigenderanire n'ibindi bihugu
ego
reka rero ibyo bihano ntibyari bikwiye kubandanya kandi uri na leta mu bibazo nyine utorera inyinshi ukavuga ati reka ngire icyo nkoze kugira ibinye n'ibiganiro bishobora kugira intumbe
yego reka tubaze inosa nawe
kugira icyo bitera bikumfaje imbere
yego inosa nawe ibyo bihano ubona ni ihe ngaruka bimaze kugira ni ihe ngaruka ishobora kubandanya mu gihe bibandanije n'ikihe leta yakora kugira bihave
njyewe nababariye nti ibi bihano hariho uburayi kubera buha imfashanyo Burundi kubera ari mere Tereza ubufasha kubera ati fasha dushaka kaba mutera imbere mu gihugu hariho ibyo bita solidarité entre les états kandi nshaka kwibutsa Foster ko ubwo burayi yo Union Europeenne narayikozemo ndazi nyene idecize zimwe zifatwa je nibaza yuko uburayi ndabimusubiriremo imfashanyo iyo ruko butanye imfashanyo baba bufise icyo burondera bavuga ati inyapa d'action sans intérêt mu gihe rero uvuga ngo ni byarusha barafashije ego barafashije igihe byariko biraba mbega igingora Burundi bakubita makudeta bagira gute abafasha leta yari hariya kwita makudeta kandi biracye muri demokrasi bari bane bari abanyaburayi kubera bari bafise abantu babo bazi ko bari ku butegetsi babafasha igihe baza mu biganiro bagiye bazi ko bafite abantu babo mu gihe rero demokrasi maze gutsimba atari Burundi bakabona ko abantu babo batagifise gusubira kwishura novuga nk'ideni bari bagize mu kontra yabo rimwe na rimwe bica bigorana ariko gituma bamwe basaka iminsi yose kubashyiraho no ku ngufu leta yarerekanye ko nabashatse gutembagaza ubutegetsi kenshi na kenshi baba bafashijwe n'abanyaburayi ibibazo turimwo abanyaburayi barafise mu ruhara nacyo gituma rero kubera bazi ko bataduhaye imfashanyo bazi ko abarundi boca bamererwa nabi bazi ko abarundi batabasonza kubera bafise amafaranga ariyo nokwita ikigwanisho bafise twebwe nibaza ko leta y'Uburundi ishaka niki nibaza ko leta y'Uburundi ishaka yuko nayo imfashanyo yoza mugabikaza ari uko ari muri solidarite entre les états atakintu baje kubashira ko babwira ati mutaduhaye bidakozwe natwe ntisiba kuba bakumvikana mu iyo ntumbero abarundi rero ntibamba bavuga ati tuzokwama turonka imfashanyo ari uko tugizwa tuzobaye imfashanyo ari uko mutwemereye ko nk'ubutare bwanyu bujya tuzobaye imfashanyo ari uko twemereye ko umunyepolitike aza ku butegetsi tuzobaye imfashanyo ari uko ibibaye uko abarundi teza kubirengana abarundi bagashyiraho intwaro yabo nk'igihugu kigenga maze bakagerageza kugirana imigenderanire n'ibindi bihugu mugabo ari kwa kuntu bavuga bati twebwe nk'uko bavuga ati ibihugu birangana bagafashanya bangana ahari ibihugu bikenye mugabo n'ibyo bidakenye bikavuga bati twebwe turafasha ibyo bikenye dara solidarite entre leta nicyo nshaka kuvuga naho kuza ngo bari kubashyiraho amakondisiyo kugira abarundi bagire iki tuzosanga ahubwo n'uburundi tubugurishije kubera abazungu babishatse
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Libera ntibashira kandi aduteye akamo umwigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles. Libera uratwumva?
Yego cyane ndabumva. Ndaramukije batumire.
Yego.
Nibari kuri kumubiriza.
Yego. Ubufise ikibazo canke icyumviro terera kuri iki kiganiro?
Ni icyumviro nagomba guterera. Numvirije abo batumire numvira.
Allo? Allo Libera?
Oui, yego yego.
Mubandanye?
Ego na ikomvuga nti ndafise icumba ni icumviro nagomba guterera numvirije abatumire nibazo byabajijwe uno munsi abarundi bifuza iki cyane cyane abarundi bacumukuye bagowe bashonje badashaka kuvuza abana neza kwigisha abana neza abarundi benshi bose bifuza amahoro n'umutekano bifuza kuronka uburyo bwo kwigisha abana babo bagatera imbere nk'umuzinga nk'uko abo bamwe bamwe muri abatumire banonze amashuri yifuza yuko
alo
ego yifuza yuko bashobora kuvuza abana bakabavuza neza bakaronka imiti bakaronka kubaho neza kubira rero ivyo biboneke abarundi bose baronka amahoro n'umutekano baronka uburyo bwo kubeshaho imiryango yabo nuko abo bariko bitwa ngo bariko baraganira bumva neza yuko hageze yuko yikubita gashi na cyane cyane leta kugira iyo leta yumvirize abarundi bose amabi bagowe yumvirize amakunga hanura mpereye kuri Nations Unies murazi neza yuko Nations Unies yagerageje kwishoboye kose n'abari muri Conseil de Sécurité bakaza kabiri mu Burundi murazi neza yuko amakunga afasha ahemba abasoda bari muri za Somalia na Centrafrique ivyo byose rero leta irabirenga ko ubu ejo bundi ntibitabye ibiganiro berekanye yuko bagaye ako karere ka East African Community bagaye uwari kwarafasha mu kapa ivyo rero byose bituma ayo makungu ivyo bihugu byose bigomba gufasha bitewe impuwe n'ingorane abarundi barimo nizara bashonje babo bagomba bifuza yuko ibihano bihava ariko rero ibyo bihano ntibishobora kuvaho kubera uko kudadaza k'ubutegetsi kubera uko kudadaza kutumviriza impanuro zitangwa ntimuze mutangare ibyo bihano babikomeje ejo barashobora guhagarika guhemba abo basonda bari muri za Somalia na Centrafrique ibyo rero bikazotuma bizana ingaruka mbi abarundi bazosonza abarundi bazokina bimwe biteye isoni uburundi buzosukwama buri inyuma y'ibindi bihugu byose
ego muheraheze
ego mu bukene murazi ko uno munsi uburundi buri mu bihugu bya nyuma bikinye ku isi ibyo rero bizotuma batikubisagashe ngo bumvirize amakungu ngo bumvirize ibihugu bya Buraya inosa ariko aravuga bibuke neza yuko amahera atangwa n'abanyagihugu b'abanyaburaya bayatanga barafite rero uburenganzira bwo gukontrola amareta ingene amahera yabo akoreshwa
murakoze
abanyagihugu ntibazokemera yuko amahera aguma atangwa aja adakoreshwa neza ata ibya demokrasi atagatika ka muntu kubahirizwa
murakoze murakoze ari Libera ntibashira kandi ari i Brussels mu Bubiligi tubise kandi Gordien uratwumva ego washaka kuduza ijwi allo ego irindi zina nahuri uhamagaye urihe
ndimonde mu ntara ya Karuzi
ufise kibazo canke cyumvira uterera
ingame na inziga kabaza
ego
nagomba ndaje ubonya kwa force tech ndewe wewe uri mu makira ngo ndahe n'inyungu za politike cyane urimo niko ndanyuzwa nko bunyene
ego reka bishure mu mishure force
ba
force
sinumvise kibazo wonsubiriramo
ntumvise umenga abaza ko uri mu mashira hamwe adaharanira inyungu za politike
yewe je niyo ndimo ni societe civile
ego Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC turiko tuvuga ku vyereke ibiganiro vyahuza abanyepolitike b'abarundi vyarangiye uno munsi yarusha muri Tanzania hamwe n'ingingo y'umuryango w'ibihugu vy'Iburaya wo kubandanya ibihano bafatiye Burundi gushika mu mwaka uza 2019 muri cyo gihe kandi leta ya Burundi yarafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa vy'amashira hamwe y'abagiraneza y'abanyamahanga akorera mu Burundi iyo ngingo ni ihengaruka ishobora kugira ku banyagihugu mu Burundi inosa
muramba badembere yo kwishura ku cyo kibazo mbanze bahari akantu mbanza gukorija kuri ibyo libera avuze leta y'u Burundi yigeze yanka kuja mu biganiro by'Arusha leta y'u Burundi yaravuze ko ifise ukwezi kuko kwezi turimo kwari ukwezi kwahariwe incungu z'u Burundi kandi iteza kubyubahiriza yaba byari bishoboka ko bofashe ukwezi gutaha kugira bashobore kwitabira ibiganiro nibaza ko aho ari karengera karindi leta y'u Burundi kugira ntazi yavuze leta y'u Burundi yasaba kujya muri ibyo biganiro kandi yarayivuze kuva mbere hose kandi nibaza ko namwe abanyamahisamakuru aho kandi mugashimikira koko Burundi bwize bwanga kujya muri ibyo biganiro bwasabye yuko ibiganiro byakoze by'inyuma kugira wibuke incungu z'u Burundi kandi nabo babigiyemo ari aho muri opodisi arabahe nibaza ko nabo bafise ingene bubaha izo ncungu z'u Burundi ahubwo birantangaje kubona bace bashoboka bajayo ahubwo aho kuvuga ati aho bari gushyikira icyiyumviro cya leta kuko izo ncungu sizi umugambi uri ku butegetsi canke leta hari ubu niza abarundi bose hanyuma kw'ibyo nze kuca kibazo mu mbagije nibaza ko Burundi bufise ingene butwagwa cyane cyane amategeko agenga ibyerekeye amashyirahamwe yo hanze inyana ateza gukora igihe rero Burundi bubonye ko hariyo akatagenda neza mu byerekeye ingene ayo mashyirahamwe akora Burundi burafise ububasha bwitwaje amategeko bwo kubanza gusuzuma bugasubiramo ingene ayo mashyirahamwe ashobora gukora nico bituma basizeho intumbero bakurikije amategeko bakavuga bati ibi bikurikijwe nta kibazo muzoshobora kubandanya mukora ibyerekeye ingaruka mbi rero bishobora kugira nibaza ko mu ntumbero bakaba bari intumbero yo gukorera neza bene gihugu nibaza ko bakurikije amategeko y'igihugu atankeka ibintu bizobandanya bigenda neza mugabo igihe badakurikije amategeko y'igihugu ahubwo bazobandanya bariko basubiza inyuma Burundi
yego nawe Faustin uyibona gute iyo ngingo yo guhagarika ivyo bikorwa vy'amashirahamwe y'abagiraneza y'abanyamahanga akorera mu Burundi uri mu Burundi urabona ku banyagihugu ingaruka bishobora kugira ni iyihe
ico ndavuga ko nuko turabibona ngaha ko turi mu gihugu ayo mashirahamwe arafite akamaro kanini cyane uravye ivyo yafasha mu banyagihugu uravye amahera ashobora kwinjira aciye muri iyo kanari nyene y'ayo mashirahamwe ibyo bashobora kugura ku masoko ingene bashorera hari utuserivisi dutandukanye mu gihugu hagati abakozi bakora abakorayo hariho ibijyanye ndetse n'abantu usanga bakora inyungu ugasanga bashorera ibintu muri ayo ma ONG ugasanga amara tax nayo batanga canke batanga mu kigega cya leta amafaranga y'agaciro yinjira kubera ayo ma ONG tutavuze rero bamwe bantu aho niko usanga barafashwa ku mbuto ibitegwa ibitungwa iki kuko ni kanari bikora ibintu byinshi no guha inyungu abantu bato bato yarafite akamaro kanini cyane urumva n'umuntu twaravuga tuti naho hoba haragahaze naho baragahaze mu mategeko cyangwa ibyo ariko baravugana na leta baravuga ati yari kuba intumbero procedure abicishamo ku buryo bishobora n'ubwenda birakosorwa atakibaye kuko nta shyirahamwe ryari bwandikiwe ngo bavuga ati we wararenze aha cyangwa indi waharenze eti guverinoma n'umunsi we tukwagirije iki byafatiye muri kivunga bizira rimwe na rimwe kumbure ku buryo kubikurikirana bica bigorana kandi na cyane cyane bigafatwa n'urwego twabona yuko rufise karite yo kuba konsiritatifu kuko hari leta yakoranye uwo munsi nicyo gituma n'amakenga icyo gihe yarahari ugasa uti leta ubushikiranganji bukurikirana ku munsi hari kuba etide hakaba raporo bisaba ko cyose haraba raporo yo gushikiriza ati kuri izi n'izi ziyoneri izi n'izi amakenga ari ngaha hama bikosora bakikosora ku bisanzwe twavuga tuti ibyo bifatiwe no muri kivuga bikabanza kugira ingaruka nyinshi uturaje bari akamaro yari afise niho tuba tuvuze tuti biba bikozwe nabi kuko hari ingene byari gukugwa ku buryo hakiriwe haragira ico girinda gupfa cyanye ngo aho araba benefici zo service zayo ma manager ngo birinde kubaruhisha kandi nabo nyene na leta yo mikoratari manini ku buryo uca avuga ati ngira subirize ibikorwa byose cyanke le service zahora zitangwa nayo ma nayo mashyiramwe yo hanze mashyiramwe hanze yaranyo kandi nuwo arafasha zo kwa mahasahi arasahiriza leta mu migambi itari itari mike nibaze rero yuko atari kubideha twe twavuze tuvuga tuti akamaro kari kahari kandi procedure ingene byagenze ne byadutangaje naho kugira yuko leta mugira imwe rimwe ivuga ati hari ikintu kitakurikije amategeko bakayeza bakabiraba ibyo ni ibintu bisanzwe ntihambaye nuko umuntu amenye inyungu abarondera ku munyagihugu wiwe cyane ku nyungu y'igihugu murakabanza karaba le consequence dino icyo umuntu ari kuri gukora cyose agikora abanje kuraba ingaruka bishobora kugira na cyane cyane ikintu kirafatwa ku rwego rw'igihugu.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone. Claver Sibomana araduteye akamu, uratwumva? Sibomana uratwumva?
Ndabumva.
Uhamagaye uri he?
Ndi Kabarole.
Aho ni he? Mu Burundi?
Ukivubu ukayanja.
Yego, ufise ikibazo canke icyumvira uterera? Yego ubaze cyane. Icyumviro.
Icyumviro cyane herere.
Yego.
Kubyerekeye aba bagiye mu biganiro ya Arusha.
Mubandanye? Ndabumva.
Abagiye ya Arusha mu biganiro. Ndabona barihute cyane kubera leta yabo dufitiriza yuko borindira tukava muri kwezi kw'icumi kuko twaje muri iyi celebration twibuka iminsi mikuru y'abategetsi bacu harimwo wa haraniye ntahe kwikukira n'iya demokarasi mugabo bo batabihutira kujya mu biganiro byerekane neza yuko nk'ubundi bwacu babugurishije bayafite iyindi foro ntabwo bashaka ko ubundi batagufata nk'uko Uburundi araga ariko gatoya kakiri muri colonization aho byagenze neza kutitaba ibiganiro nta kutibyahabonetse kubera iyo abo bubaha Uburundi ibyabo bikagenda neza ndabutse kuri ino ngingo nayo nde yo guhagarika amashyirahamwe amwe amwe ashobora kugira ibisabwa nabone tuvuge neza yo
turamutakaje ku murongo wa telefone. Sibomana Clave dufise kandi Jean Hakizimana, uratwumva?
Ndabumva.
Uhamagaye uri he?
Ndi mu Rumonge.
Yego, ufise ikibazo cya intererano?
Ikibazo cya mbere ufise isanga intererano, murayumva?
Ndabumva.
Yego, nagira ntanguye kuvuga ku kintu kijyanye n'ihagarika ry'amashyirahamwe yigenga yo nka ONG mu Burundi. Halo?
Ndabumva, mubandanye?
Yego, ni ukuri n'akamaramaza kadasanzwe kubona leta yirukana ama ONG kuko ama ONG arafasha cyane 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 abanyagihugu kandi ndetse nayo na leta nayo izagukira akoro nka cyane cyane amahera y'amazofisi rero leta ikwiye kwikubita agashi kugira ngo isubirire irekurire aya mashyirahamwe. Urayumva?
Ndabumva.
Yego, iyo ni intererano nagomba gushyikiriza. Ikindi nacyo nagomba gushyikiriza ni ikintu kijyanye n'ibiganiro. Halo?
Yego, mushyikirize. Ndabumva, mubandanye?
Yego, bijyanye n'ibiganiro ahanini twatangaje cyane no kubona leta idashobora kwitaba ibiganiro kandi turaze igihugu cy'u Burundi kiri mu bukene budasanzwe. Rero twasaba leta yuko yoshobora kwikubita agashyi hanyuma ikajya mu biganiro.
Murakoze, turabashimiye.
Yego.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ibi biganiro birangiye i Arusha, leta itari yitavye. Umuhuza akabavuze ko arangije igikorwa ciwe gushika ubu umuntu akabazi atazi neza intambwe izokurikira mu gihe Burundi buri ko bwitegurira amatora mu mwaka w'2022 ivyo bibazo bitavuye mu nzira amatora akaba ivyo bibazo bivuye mu nzira by'abanyepolitike ndimubona ko hari ibibazo ivyo bibazo bikiriho ko bizotera ingorane amatora ntabe nkuko yari yitezwe ibibazo byari bihari hagati impande zose za politike bivuye mu nzira inosa
Jenny bada yuko ata bibazo byotera cyane cyane mu gihe abarundi bonyene bumva ko aya matora ashaka kuba ibibazo byoba igihe hariho abantu bavuga bati twebwe aya matora aba bantu twari dukigikiye batajemo turayatoba mugabo rero nibaza ko Uburundi bwamaze kwerekana yuko ijambo arajya barundi bene gihugu anacho gituma yavuze iti twebwe kubona ko abanyaburayi bazana icyo kigwanisho cyabo ngo bataduhaye amafaranga ngo badatanze amafaranga amatora ashaka kubaho neza hanyuma abarundi bakaba bagiye hamwe mu ntumbero yo gutwara igihugu mu nzira babona ariyo yakwikukira bakavuga bati twebwe ubu tugiye gushyira hamwe ingufu dufise terere turondera amafaranga amatora abari twe tuzoyategura nibaza ko mu izo ntumwe ntumbero mbona ko atatanyeka nimwe amatora azogenda neza kandi burya Burundi burafise icyo nokwita resentiment politique juridique meme n'izindi zerekana ko Burundi butegerezwa gukingwa n'abanyagihugu Burundi n'abanyagihugu reka nabo bayimwe bose bateza gukingirwa reka n'ibyo bari kubara ko bateza gukingirwa nico gituma rero mvuga nti abo banyepolitike bari hanze nkuko babisabye mu rupapuro rw'inzira ariyo federutiye mu Kayanza bakabivuga nika n'umunanye cyubara mukuru w'igihugu agasemera akavuga ati nibaze abo abana b'Urundi baze twubake igihugu cyacu nibaza ko igikura ari uko bota bakifatanya n'abandi bakaza kwitegura aya matora hanyuma arizo afise abashyikiriza Abarundi babona ko byogira akamaro gusumba ibyo umugambwe uri ku butegetsi ufise bazobatore babaha amajwi mugabo bareke kuza biyumvira yuko abakungu ariyo azoza kubategurira amatora y'2022 nibaza ko Abarundi bayitegurira kandi babandanya bayitegurira n'ibyo biganiro byari kuba byari kugira gusa byo bizana karusho muri yo kwitegurira ayo matora ibisigaye nabyo nibaza ko Burundi bufite inzego zo gukingira Abarundi n'Uburundi kana bamwe bose kugira nagire ingorane zose kuba nkizabaye mu 2025
Murakoze ku mirongo ya telefone duvisa kandi nitunga urutwumva
niko ndavumva cyane
irindi zina naho uhamagari
nitunga abiriye kashije
uri mu Burundi
yego ndi mu Burundi neza mu ntara ya Rutana
yego unyarutse ufise ikibazo cyangwa icyumviro unyarutse
iki cyo nterera kuri ibyo by'ibiganiro byari ko bibera hariya mu gihugu cya Tanzania
yego
ni kuvuga icyo nterera nuko bwa mbere na mbere ibiganiro nta nzira nziza tubona biko biradushikana ko nk'uko bamwe bamaze kugenda babishyikiriza ni kuvuga yuko umuti wari uhari mbona nka jewe nuko abarundi ubwabo niyo bayokeye kwitunganiriza ibyo mu Burundi nyine hakurya yuko abegamiye iruhande rwa leta bagiye babisaba yuko byoja bibera mu Burundi benshi uravye majoritaire maniho bahagaze nyine kugira ngo abinjemo bose imbere na bene gihugu basubasha bagushika nk'iyarusha bashobore nko kwishyikira mu ibyo biganiro kugira ngo bumvirize aha yabo naye ibindi bisigaye nuko kubona barasibye bajyanye politike bo mu Burundi bakaba bari babimenyesheje umuhuza nuko yari kubatahura nuko bari bamaze gushinga ijambo yuko bari mu kigandaro yari kuba bifise ishingiro abarundi ubwabo batahura umuhuza akunguruza ko yasanga bari bavuganye ariko ndiko ndabineguranaho kandi ndabona yuko atamuturama ushobora kuvuye hanze kumbo z'uko barya abantu bari basemeye liste bari bitirirwa yuko aribo bagiyapfuke iryapfuke rero birabonekana yuko bajya muri leta babiyamirije baravuga bati oya twe ntidushobora kwishyarana n'abo bantu baba bameze twene isigura yuko n'ubundi ku by'amatora amakenga wewe turayabona twe abanyagihugu mugabo ahubwo buza bagasaba ikigongo nk'uko leta yabishyikiriza barya bari hanze bagahaza gusaba ikigongo kugira ngo batira dutegurira amatora meze neza hamwe n'aba bo muri leta y'u Burundi basanzwe bari mu Burundi nyine. Nuko rero je nabibona ikiyumviro cy'iwanjye cyasa n'icyo nibaze nibaze basaba ikigongo nuko
bakirije
rino nta yindi nzira mbona yoshika n'amakungu yo y'amakungu yo bya politiki y'u Burundi bayibonera kure nabo nyine yaba nabo nyine baza mu Burundi bakabona neza ngene umutekano w'ubuhari kumbure ngira ngo ibicyo ba bikebuye
ko aba makungu.
Yego murakoze cyane.
Murakoze. Dufise kandi ngenda ku mana uratwumva?
Yego ndabumva.
Irindi zina nahuri?
Rafael hamwe ndingozi.
Yego ufise icyumviro ikibazo?
Boze n'umwe ufise icyumviro gitoya noterera kujyanye n'isti wase mbona turi mu Burundi.
Yego.
Ndiko ndaraba ibiganiro abona byabaye byinshi duhereye muri kahise nubwo atari myaka myinshi mfise nagiye ndaraba ntumviriza ndabona ko ibiganiro rimwe na rimwe ari byo bishika mvuga ku muti ubukenewe ufasha abanyagihugu abene Burundi rero kacuraba comportement navuga leta yabarerekanye muri ibiganiro byo kurangiza umuhuza ariko araduhuza ndabona ko umengo frema leta nayo ariko nitabye twayemo neza ariko mugabo nibaza yuko twobandanya dushyize hamwe twese tugakunda Burundi nkuko bamwe bakunda kubivuga ko Burundi n'ubwa twese turabusangi malgre ke hariho ababyitwayemo ukuna kuri muri 2015 yahise wase politiki twese twabona ariko rero je mbona n'ubu nyabona bari bakwiye kuraba ukuntu twokwicara hamwe abo byega bagashyikiriza umuti w'ibibazo biba bihari kuko nta yindi nzira yovamo atari kwicarana kugira abayage uko irevure yuko ku mpande zombi badashyigikiye leta cyangwa na leta hariho ibitagenda neza yo nuvuga ku mpande zombi hariho abakoze ibi na biriya ariko nyinshi iboneka muti uboneka nuko bakwicarana bakayaga kuko arabye nk'amatora ya 2020 bamwe bakiri hanze y'igihugu ni ukuvuga n'ubundi umuti uzoguma utaboneka bamwe bazaguma bitwaza ati leta ntayishyizemo ingufu leta
murakozeana
n'abategiriye puke
ikiza
je niko mbona bakwicarana leta ikagira ibyihevu hama n'abandi batavuga hamwe na leta bakagira nabo ibyo baheve kugira ngo turonke umuti utarama
umuntu. Urakoze turagushimiye. Radio Sud America mu kurangiza hasigaye akanya gatoyi nashaka mbaze Faustin ufatiye ku kugenda ibiganiro byagenze byarangiye yarusha ni nakahe kazoza k'ivyo biganiro ubona hagati y'abanyepolitike mu Burundi muri make.
Nire nibaza kumbura yuko atawo hebura kuko neje bundi mu 2012 bari bice baramaranirwiza ibiringira no kutamenya nagira nsubire nk'umuca barundi muri muri 2017 umwaka uheze baramaze ingizi biri hari yarusha ariho turi baraganira bamwe bose barashikiza aho bahagaze umuhuza aratora senteze y'ibyo bateza kuganira ko n'ibyo bumvikanye ko n'ibigisigaranye ingorane hanyuma baravuga bati ibire bigisigaranye ingorane n'ibyo mugiye kuzosha mwicarira wishyiriye inama bakuru b'ihugu ku buryo bikana ku matora y'2020 neza leta nayo iravuga ati ego tuganira iby'amatora y'2020 ok uburyo biganiro zindi byagira bibe byari ibiganiro bikurikira nyine byaheruka ntitubona n'ingene byaba byarana sishoboye kutaba kuko byari nk'ibyanyuma na leta bwati tuzobyitaba biba ari nk'ibyanyuma nyiranyimba ari kumbure bavuga bati inama bakuru b'ibihugu niyakorana babahaye raporo nyirakumbure izogira itume ko iyo yindi sesiyo kumbure iyo sesiyo nibayituma ko ntizo ari muri kwa kwezi bavuga bati kwari ukwezi kw'ikiganiro mugabo icyo nagira mbwije no kuri
muri make cyane ko nashaka mbaze na Inosa kuturangize make cyane
icyo nagira mvuge gatoyi nuko navuga no nizo ncungu tuvuga zaharanira demokarasi n'intwari ibereye n'uburongozi bwiza igihe rero byadutose karanye sinumva yuko kuja kwicara hamwe ahubwo mbere mukiba
reka tubaze
genda kugira ayo mahoro bayaronderera Burundi
umwanya uraheze umwanya uraheze
n'amajambo meza zijya ncungu zamaze duko ziradushikiriza bayiyumvire asubira bubake bashore kuza barubaka
igihugu reka Inosa nawe muri make mwijambo rimwe yego mwijambo rimwe Inosa asigaye nk'imisegonda 15
mwijambo rimwe nibaza ko ibiganiro byane biriho mu Burundi mu banyepolitike Burundi nibaza ko nubu bazobananya baganira mugabo ico nshaka kuvuga nuko batabana bagumye baganira hariho hariho pression ibariko abarundi nibaganire nk'abarundi hagati yabo atabantu bo hanze bariko bagiramwo basakwabwira ibi nibi
murakoze cyane barabatumire mu kiganiro muri Kisanga tubariko tubashikiriza Faustin Ndikumana yobo yishira hamwe Parsem na Innocent Bano muhinga mu vya politique twariko tuganira ku vyerekeye ibiganiro vyarangiye arusha vy'abanye politique n'ibihano umuryango w'ibihugu vy'Iburaya wafatiye Uburundi vyabandanije gushika mu mwaka uza dushimiye rero mwese mwaduteza amatwi abaduteye akamaro kabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mugira ibihe vyiza.
Du chimere fidèle.